Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiyo neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 21 y'ukwezi kw'icumi mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Undikije. Mu Burundi imyaka 26 irarangiye, Perezida Melchior Ndadaye yatowe n'abanyagihugu agandaguwe.
Ndemera ko yaranguye umugambi Imana yari imufise ko arabigitarugwa n'abakurikiye bose baciye ko kandi babandanya bacako ngo Burundi ube igihugu cinjiye muri demokarasi.
Uyo ni Monseigneur Gervais Banshimibusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese Katolika Nkuru ya Bujumbura. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rwa Leon Mugesera mu Rwanda yagirizwa vya vya genocide, hamwe n'inkuru y'abanyamurenge bahungira mu bihugu byo muri Afrika museruko. Turazigara ko kumukanya karimere. Mu Burundi uyu munsi igenekezo rya 21 ukwezi kw'icumi, abarundi bibutse imyaka 26 irangiye wahoze ari Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe. Umugambwe Sahwanya Frodebu usaba ubutungane bw'u Burundi gushira habona urubanza rw'abagandaguye uyo yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye. Inkuru Ijwi rya Amerika rya Ronseri bifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi, tugiye kwishikirizwa na Desire Hatungimana, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ibirori nyamukuru vyo guhimbaza imyaka 26 irangiye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe vyabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Vyatanguriwe n'inkuka y'imisa yabereye mu isengero Katolika Regina Mundi. Umwepiskopi mukuru wa Diocese Nkuru ya Bujumbura Musenyeri Gervais Bashimiye Ubusa yahereje iyo misa yagarutse ku butwari bwa President Ndadaye.
Uyu nyene cubahiro Perezida Melchior Ndadaye indoto yari afise z'uko ibintu vyohinduka mu Burundi bikaba vyiza gusumba abarundi bose bakuba ku Burundi burasha, aha ta mugwe numwe w'abantu kumigwa ngo ucinyizwe na bene wabo, aha gateka kazi na muntu kubahirizwa, aho umuntu ataniganwe jambo. Eka indoto z'uko umwe wese yogiraho abakubahwa maze na nyarucara kivuga ati ndi muto nkaba mugwanje, izo ndoto kuiboneka yagandago atazishitseko atambuka gutyo atatweretse isura ira mugabo nk'umukristu. Ndemera ko yaranguye umugambi Imana yari imufise ko arabigitarugwa n'abakurikiye bose baciye ko kandi babandanya bacako ngo Burundi ube igihugu cinjiye muri demokarasi. Yarakoze rero igikomeye mu kanya gato Imana yamuhaye.
Ibirori vyo guhimbaza iyo myaka irangiye incungu ya demokarasi gandaguwe vyabandanirije ku ntatemo ya Melchior Ndadaye n'abarabafasha biwe. Imbere y'ugushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa, abari bitavye ibirori vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza babanje kumviriza ijambo Melchior Ndadaye mu 1993. Melchior Ndadaye yashimikira kukubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi bushasha yifuza.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi. Kubera ko ubumwe bw'Abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo yo gukumirana, yo kutubahana, tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose, mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagire uwitwaza itunga canke amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazi na muntu mu bice byose kandi kuri bose, guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha.
Inyuma y'imyaka 26 irangiye Ndadaye Melchior agandaguwe, umugambwe Sahwanya Frodebu yararongoye barashima ko ubutungane buza bwaratanguye amatohoza. Petero Karaveri na Himana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu muri kino gihe asaba ubutungane gushira habona urwo rubanza abarundi bene kubura bakamenya vy'ukuri abatumye bararirwa mu Burundi
uko ubutungane buriko urabigenza twebwe turabikenguruka ariko tugasaba yuko byobera ku mugaragaro urubanza mwenuru ni urubanza rwa politiki turasaba nk'aje gitega urubanza ruriko rurabera yuko burya ruriko ruraba ubutungane bwutegura yuko abarundi babikeneye bose boza kumviriza bakumviriza bakumenyene byagenze kuko birabaraba nibo bamerewe nabi tugasaba yuko kuri ijya ngoro y'ubutungane boshiraho ivyuma vya byuma bisohora amajwi manini manini hajya rero abacamanza bashashe bari kumwe bariko baraburanya nabajya abavyagirizwa tukumva ingene biri kubiragenda tukavyumviriza twese kuko n'abarundi nibo banyenye urubanza bateza kubikurikiranira hafi tukumva ibyari byo
indongozi yo mugambwe washinzwe na Amerika Ndadaye ibishikirije mu gihe hari abakukuruke mu ntwazangabo bane bo mu gisirikare cy'u Burundi bari mu bagirizwa ugurupfu bahagaritswe na parake nkuru y'igihugu kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka uheze wa 2018 kiretse abo bakukuruke mu gisirikare cy'u Burundi ubutungane bw'u Burundi bwaranasohoye umutahe kuri Petero Buyoya yahoze arongoye Burundi bakagirizwa kuba ari ku isonga ry'abagandagwe president Ndadaye Melchior yari yamutsinze mu matora y'umukuru w'igihugu
turagushimiye Desire wadusomeye inkuru dukubitire mu Rwanda aho Leon Mugesera yaterezwa kuburana urubanza rwiwe muri sentare ingurizwamo imanza yamirije umwe mu bacamanza bigatuma urubanza rusibishwa yamirije Charles Kaliwabo yigeze kuba president wa sentare inkuru amurega kwa mufitiye urwanko Mugesera aregwa ivyaha vya genocide hamwe n'ibigeramira ikiremwa muntu bijanye n'ijambo yavugiye ku Kabaya mu gihembe kimwe na 1992 n'inkuru ya Eric Bagirubusa umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda
Bwana Leon Mugesera yinjijwe mu cyumba cy'urukiko abanje kwamburwa amapingu kugira ngo abone uko atera umurundo w'amadosiye yifashisha burana yari mu mpuzankano y'iraho ziranga abagororwa ishati yarengejeho urikote kubera ibibazo by'ubukonje yari kandi yambaye ishapure ndende y'ibara ry'ibihogo byagaragaraga ko yari yayikubyemo byibura nka kabiri ikabutura y'iroza nayo yari iteye ipasi kandi ari ndende ku buryo byari bigoye kumenya indeshyo y'amasogisi y'umuhondo yari yambaye mu nkweto z'ibara ry'ibihogo Akinjira mu cyumba cy'urukiko yatambutse afata umwanya uhagije atunganya amadosiye ku meza yari buburanireho n'amadosiye yazanye mu ivarisi nto y'ibara rya shokora ndetse nayo yarafite mu gikapu cy'umukara arangije gukora ibyo yabajije umwanditsi w'urukiko niba yatambuka akamusuhuza maze undasubiza Mugesera ko bitari ngombwa niko kumubaza aho ubwiherero buherereye Mugesera yatambutse asuhuza abashinjacyaha baburana barimo Madame Claudine Dushimimana baburanye kuva urubanza rwatangira ku rwego rwa mbere na magingo aya Inteko iburanisha ikinjira yatanze amategeko kuko nta munyamakuru wemerewe gufata amajwi cyangwa amashusho mu iburanisha umucamanza akimara kwibutsa uko iburanisha ryagombaga kugenda bwana Leon Mugesera yamubwiye ko mbere ya byose akeneye kumenya amazina y'abacamanza bose bagomba kumuburanisha na cyane ko ngo yari yicaye aho atababonaga neza umucamanza yamusubije ko amazina y'abamuburanisha atari ngombwa kuko ngo ikingenza ari uko amenya ko ari mu rukiko rw'ubujurire yanamubwiye ko agomba kuburana ahagaze imbere y'inteko y'abacamanza ariko Mugesera avuga ko kubera impamvu z'uburwayi ku rwego rwa mbere yaburanaga yicaye umushinjacyaha Claudine Dushimimana nawe yemeje ko Mugesera yaburanaga yicaye ariko ku cyemezo cyafatiwe ku rukiko rukuru kitakurikizwa ku rukiko rw'ubujurire cyane ko ngo nta cyemezo cya muganga kibigaragaza umucamanza agiherereye akanya gato maze yanzura ko Mugesera agomba kuburana yicaye nk'uko byagenze ku rwego rwa mbere Gusa Mugesera ntiyatsimbutse kunzitizi yo kumenya amazina y'abagomba kumuburanisha kuko avuga ko aburana mu rukiko rukuru bwana Richard Muhumuza yari umushinjacyaha mukuru none ubu ngo yabaye umucamanza ku rwego rw'ubujurire akavuga ko uwo n'abandi kubihana bya mugora atabazi neza umucamanza kuri inteko iburanisha yatanze akanya maze Maître Jean-Félix Rudakimwe na Mugesera batembera imbere y'amacamanza bagenda babaza amazina mu ijwi ryo hasi barangije basubira mu byicaro byabo Umucamanza ati mwasanze bimeze bite Mugesera ati bimeze neza ariko umucamanza umwe haracyari ikibazo ubwo ni bwana Charles Kaliwabo wahoze ari president w'urukiko rukuru rwaburanishije Mugesera uregwa yese amwihana amazi umucamanza musaba gusobanura impamvu z'ubwihane bwe Mugesera yisunze ingingo z'amategeko yabwira urukiko ko uyu mucamanza yihanwa umwanditsi yandika ko habayeho ubwihane gusa inteko iburanisha igasubika urubanza nta mpaka hanyuma impamvu zikazatangwa mu nyandiko zigasuzumwa urukiko rwakomeje kumwibutsa ko icyo rumusaba atari impamvu yihanye bwana Kaliwabo bitarenze kwinjira mu bisobanuro byimbitse Mugesera ati ibyo byazana impaka kandi itegeko rivuga ko nta mpaka zigomba kubaho. Yabwiye urukiko ko hari ibyo yashakaga kurwongora ariko umucamanza amusaba kubivugira mu ruhame. Ntiyasobanuye imiterere cyangwa inkomoko y'urwango ashinja kari wabo gusa mu mpamvu yatanze amwihana, yavuze ko harimo iz'urwango ndetse ngo na bimwe mu byo yigeze gukora mu rubanza rwa Mugesera akiburanishwa n'urukiko rukuru. Maître Jean-Félix Rudakimwe umwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko amategeko aha Mugesera uburenganzira bwo kwihana umucamanza, avuga ko bagiye kureba impamvu z'ubwihane zikajya mu nyandiko zikashyikirizwa urukiko. Umucamanza yabategetse ko gubakurikiza iby'amategeko ateganya. Amategeko ateganya ko iyo habayeho impamvu z'ubwihane zishyikirizwa umucamanza mu gihe kitarenze umunsi umwe. Mu iburanisha rya none hagombaga kureberwa hamwe impamvu z'ubujurire, ababuranyi bombi n'urukiko kandi bakarebera hamwe ingengabihe y'uru rubanza. Bwana Leo Mugesera ni umunyarwanda w'imyaka 67 y'amavuko, ni umuhanga mu byigandima bifitemo impamya bumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora. Mugesera ari ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, byose bikomoka ku mbwirwaruhame yavugiye ku Kabaya mu mpera z'umwaka w'1992. Ni imbwirwaruhame ubutabera bw'u Rwanda bufata nka rutwitsi kuko buyimuregeshamo gukangurira Abahutu kurimbura Abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bo mu yandi mashyaka yarahanganye n'ishyaka MLD ryari ku butegetsi. Mugesera avuga ijambo kugeza ubu wigeze kubaho arimo muri kaminuza y'u Rwanda. Ubutabera bw'u Rwanda bwamuhamije ibyaha bitatu bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, maze bumuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose. Afungiwe muri gereza ya Mpanga mu majyepfo y'u Rwanda. Umucamanza yavuze ko azatangaza indi tariki y'iburanisha nyuma yo kuzasuzuma ubwihane bwa Leo Mugesera. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Intambara imaze iminsi ibera mu misozi miremire ya Minembwe abarwanyi ba Mayimayi yatumye bamwe mu banyagihugu b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahungira izo ntambara mu bihugu vya Afrika y'umuseruko birimwo n'igihugu c'u Burundi. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru y'Ijwi rya Amerika, Vedaste Ngabo hari ibuvira.
Abaturage b'abanyamurenge bakomeje kugera mu mujyi wa Uvira ku bwinshi berekeza mu gihugu cy'u Burundi, aho bavuga yuko bari guhunga ubwicanyi bari gukorerwa n'abagwanyi babo Mayimayi bafatikanyije n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara na FNL zikorera muri teritwari ya Fizi na Mwenga. Umugabe Gashunguru Patrick ari mu bagize imiryango 60 yagizwe n'abantu 400 yarayigeze Uvira ivuye mu kigazura no mu mikarati.
Intambara zarabaye badutwikiye imihana bamaze kuyitwika, abantu bose baragenda baguma kurara mu bihuru bukeye, barasuka kandi batera za kabara zombi barazitwika zose. Bamaze kuzitwika abaturage bose barashwiragira baburiyo bagenda kugeza n'ubu nyine cyo tuma muhamwe n'impunzi zamunye kwiyongera hano muri Uvira.
Muri kujya hehe?
Ubu bamwe nyine bahunze bamwe ko barambuka baja za Burundi, abandi bari kwambuka baja mu Rwanda n'abandi za Uganda.
Muri aba baturage bari guhunga ibitero by'abagwanyi bo Mayimayi harimo ababyeyi bagenda babyarira mu bihuru, abandi nabo bagabyarira mu nzira bari guhunga. Anante Bukanantor yakoze urugendo rw'iminsi 3 n'amaguru amaze kubyara kugira ngo agere aho
twaratewe ngo tumare gutego turahunga ngo tumare guhunga aho duhungiye tugiranaho ubwoba naho turaguma nyine turategwa twumva amasasu tufata urugezi gatwama tuguma turazaga indondo yose turaza ngo dushike mu bijombo ndabyara mu gitondo twaduhunga.
Aba baturage b'abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga yuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC kibirebera n'amahoro na rukundo yari umuganga mu mikara.
Leta niwe mwanzi wa mbere twaje kubona kuko ifasha abaturwanya ikabaha amasasu, ikindi leta ntiyaganiye umuturage irarebera.
Twagerageje kuvugisha abagwanyi ba Red Tabara kugira ngo bagire icyo batangaza kuri ibi birego bashinjwa n'abaturage b'abanyamurenge, ntibyadukundira. Ariko umuyobozi w'inyeshamba z'Abarundi za FNL General Louis Nzabampi iwahakana ko badafatikanyije na Mayimayi mu ntambara maze iminsi zibasiye abanyamurenge.
Ndabona ubu ko muri kwemezwa ko twaba twatangira barahawe ndacyara kujya kwivanga muri izo ntambara kuko tukarikenga ubwato benshi bari kubitaka by'igihugu cyacu ubwo rero abakora ko twese tuba twivanga mu ntambara ziko byahuzamo ubwembwe
Mu itangazo ry'umuryango w'abanyamurenge Depite Mwize Nyarugabo yari yasumiye imbere y'abanyamakuru mu mujyi wa Kinshasa yasabye leta gushyira mu butabera abasirikare ba FARDC bafite uruhare mu ntambara zimaze iminsi zibasiye abaturage b'abanyamurenge Depite Mwize Nyarugabo agira ati umuryango w'abanyamurenge urasaba leta guhagarika ubwicanyi bukore mu banyamurenge n'igandagura ritumbereye abanyamurenge ndetse no kubacungira umutekano hamwe no kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho b'abanyamahanga n'iy'abanyagihugu hamwe no gushikiriza ubutabera abasirikare ba leta bose batatira indahiro yabo bakorana na mayimayi ndetse n'abayobozi ba gisirikare banze guha itegeko abasirikare kugira ngo batabare abaturage Mu itangazo ry'abagize umuryango w'abanyamurenge Kinshasa baraye batangaje bavuga yuko kuva mu mwaka w'2017 ibitero by'abagwanyi ba mayimayi bimaze guhitana abaturage barenga ijana inka zirenga 135 ziranyagwa imyana 160 iratwikwa igisirikare cya leta ya Congo FARDC kibirebera Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara kivuye amajyepfo
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamanyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi abakuru b'imenyesha makuru batizwa gutera igikumu ku iteko rishasha rigenga ukuntu ibinyamakuru n'amaradiyo bitegerezwa gukora kurangura ibikorwa byabyo mu bihe by'amatora yo mu 2020. Urwego sense rucungera ingene ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu Burundi ruvuga ko rwashyizeho ayo mategeko mu ntumbero yo kwirinda amakosa yabaye mu bihe by'amatora muri kahise. Mbega amenyesha makuru b'inararibonye babibona gute? Umwe muri bo Atanaze Kayinga yigeze ku wa atwari radio Burundi asanga idakenewe yari umutumire mu kiganiro muri sanga na Thomas Kamirinde
kugaza ntibikenewe kuko nuko navyandikiye menyesha makuru twari wacu ci Burundi sitegeko rya rikenewe kuko amategeko ari harakwiye ibihano biriho birakwiye ubushimwe buriho burakwiye siribaza yuko byari bikenewe yuko muri iki gihe cy'amatora cyatangwe mu by'ukuri bari bakeneye gusubiramo kwandika ayandi mategeko icyo bari bakeneye gukora kihuta ni ukwigisha abantu ugende bo kwifata muri iki gihe cy'amatora ibyo ni ibintu biriho byamaho kandi twakoze imyaka myinshi n'abandi bamenyeshamakuru kandi mu bihugu byinshi rero mu ncamake iryo tegeko rishasha ntacyo ryugura ko na gatonya ibiriho mu Burundi
hari icyo ubona ubutegetsi bw'u Burundi buri gutinya
bwama butinya abatwara i Burundi singene babyiyumvira mugabo bama bafise amakenga bama batinya abamenyeshamakuru bama babara abankumenga n'abana b'abandi canke n'abanyamahanga canke n'abantu badakunda igihugu cabo mu by'ukuri je nibaza yuko si mu Burundi gusa ni ibihugu byose byo muri Afurika no mu bindi bihugu byinshi nico kimwe wewe utwari urwego rutunganya abamenyeshamakuru canke za media uko tuzita mu Gifaransa wibaza yuko abamenyeshamakuru bafise akazi kadafitiye isano n'ubwigenge bw'abanyagihugu mutyo kuri utanguye kuvuga kuti umenyesha makuru nakore gutya na gutya uwo baza kwibaza kuti mbega ubwo bumenyesha abamenyesha makuru bakorera nde mutyo kuri bakorera abanyagihugu ukoze kubwigenge bw'abamenyesha makuru ubu ukoze kubwigenge bw'abanyagihugu ivyo nivyo byama byica amategeko n'uburyo abantu bivyumvira ivyerekeye ibimenyesha makuru ushiri imbere icabe gihambaye n'ukumenya kuti mbega iryo tegeko rirorohereza canke riragora umunyagihugu kugira ashikire inkuru ashaka
nawe ashobora kuyishikiriza kubera ko itangazamakuru ntabwo ari ry'abanyamyuga gusa ntabwo ari ry'abanyamwuga gusa nyine nk'uko ubivuga ni ry'abaturage bose nabo bashobora kuvugamo icyo bashaka
by'ukuri kuko urabye tuve mu by'ukumenyesha amakuru usanga guhohotera cyangwa gucuragiza abigisha uba wimye ubwigenge n'uburenganzira bw'abanyagihugu kwiga usanzwe kujuragiza abaganga bavura uburi urajuragiza ubwigenge bw'abanyagihugu kugira bavugwe nicyo kimwe n'abamenyesha amakuru si ibintu abantu batwara mu bihugu by'iwacu bama bijumvira ngo umumenyesha amakuru nk'agati kibyebangana mu ruzi mu by'ukuri akorera abanyagihugu akorera ubwigenge bw'abanyagihugu akorera uburenganzira bw'abanyagihugu ntakorera ubwigenge bw'iwe
ariko kandi no mu banyagihugu n'abategetsi barimo
ntarimo nyine kuko urabona umutegetsi ni umunyagihugu ubu mu Burundi tubisa bene Burundi bose nawe arakeneye kuronka inkuru nziza arakeneye kuronka inkuru yubaka arakeneye kuronka inkuru imwereka aho yoshobora kurungika umwana wo kwiga akeneye kuronka inkuru zingene abandi mu bindi bihugu biriko baratwara bariko baragwanya inkukura bariko ubwo bwenge bwose ubwo buhinga bwose abatwara n'abatwarwa babukura muri za media nta handi bumva nico gituma gufata ingingo ngo imenyesha amakuru ngo barabujijwe kwandika cyangwa kuvuga cyangwa gushikira abanyagihugu mu gihe cy'amatora ni kubura iryo teka ry'uko abamenyesha amakuru batikorera bakorera abanyagihugu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Atanazi Karayenga n'inararibonye mu itangazamakuru. Turaganira rero ku itegeko rishya rizagenga uko abanyamakuru n'ibinyamakuru bagomba kwitwara mu gihe cy'amatora yo mu 2022 mu Burundi. Manirakiza we?
Egome, jewe ngerageje kwishura nako turabona yuko iri tegeko rigiye gushyirwaho ndembo numengo nta kamaro rizomarira abamenyesha amakuru cyangwa abanyagihugu kuko burya abamenyesha amakuru barazi icyo bagenzwe barazi amategeko abagenga nka jewe n'ibyo byo kumenyesha amakuru nkaba narakoze n'umwuga wo kumenyesha amakuru ngira ni tuba tuzi ibyo twize ku ishure muri uwo mwuga turazi icyo tugejwe n'icyo tubwirizwa gukora. Urumva rero si umuntu aza kubwira umunyamakuru ngo ubwirizwa kwitwara uku cyane ubwirizwa gukora uku kuko ibyo ni ibyo dusanzwe tuzi n'ibyo umumenyeshamakuru asanzwe azi. Hanyuma je nibaza yuko abanyagihugu babwirizwa kugira uburenganzira bukwiye bwo kuronka amakuru. Nta muntu n'umwe abwirizwa kwima umunyagihugu uburenganzira bw'iyo bwo kumva amakuru ariko araba ahariho hose haba mu matora cyane ahandi.
Habimana we?
Mu by'ukuri ndanejeje kandi ndishimye kuba mwabashe kumuha umwanya kugira icyo navugira kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Yego.
Mu by'ukuri icyo nshaka kugaragaza kw'ibyo byegeranyo n'icyo kiganiro mwateguye cy'uko abanyamakuru bagomba gutegurwa mu gihe cy'amatora mu Burundi. Mu by'ukuri turibaza ese ni kuki iyo bigeze igihe cy'amatora bafata Abarundi bafata itangazamakuru nako mumbabare bafata itangazamakuru bagashaka kuriha amasomo kandi n'ubundi umunyamakuru ajya gufata guhabwa akazi n'ubundi yarabihuguriwe. Tukibaza ese byibuze ayo mahugurwa aje mu gihe cy'amatora kugira ngo itangazamakuru itabasha kugaragaza amakuru y'ukuri. None ikindi tukibaza mu bindi bihugu byateye imbere tuzi neza ko itangazamakuru bifite ubwisanzure, ni kuki muri Afurika iteka itangazamakuru rishaka kugira ngo babashe kuripfuka umunwa?
Atanazi we, umwanya ni uwawe.
Urakoze cyane mugabo ibintu byubikana kandi bitomoye kandi bigororotse bavuze neza bavuze n'ibyo na je nashikirije bwa mbere mu by'ukuri kirese wa kabiri ukumbure niho no mugorora gatoya ndabwira yuko burya guhugurwa cyangwa gusubiramo kwiga cyane cyane mu gihe cy'amatora ni ibintu bikenewe kandi byiza. Nawe wavuze ko wagiye mu Burundi mu 1993 harabaye n'ayandi mahugurwa mu myaka 2005 mbere y'uko amatora ya mbere ya Nkurunziza aba harabaye ayandi mahugurwa mu 2010 icyo gihe cyose guhugura rero abamenyeshamakuru cyangwa kwigisha abamenyeshamakuru si ukuvuga kubigisha umwuga mu by'ukuri mugabo urabyutse raba ibintu abanyamigambwe bashira imbere ari amaprogramu yabo kugwiza ubutunzi ari ayo gukingira inkukura ari ayo kwigisha usanga imigambwe ifise rero imigambi myinshi mu maprogramu yazo. Abamenyeshamakuru icyo gihe ubabwira uti iruka mu gihugu gena mu gihugu hagati mubaza abantu abanyagihugu mubabaze icyo biyumvira kuri iyo migambi imigambi iri ku makungu teza gukora ikiniki barabize barajize barabikorera kandi barabikora neza mu bisanzwe kandi noneho sensa irabizi hamwe mumenyeshamakuru yotizigana ntavuga ukuri ntavuga ibintu biroranye barafise uburyo bwinshi bwo kumukebura barafise uburyo bwinshi bwo no kumushengeza mu butungane habwo yoba yananiranye ariko nta na rimwe byari bwashwe hiyo. Rero kwiga byama ari byiza cyane gusubiramo imigambi ishiri imbere mu gihe cy'amatora kwiga amajambo abantu bakoresha mu gifaransa cyane cyane niho tubona kebakunarabigiyemo kenshi usanga abantu batazi gutandukanya bulletin de vote kumenya le scrutin ayo majambo yonyine mu gifaransa ukamenya uti mbega akivuga iki nogishira
mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda gute bulletin de vote mu kinyarwanda n'urupapuro rw'itora
kumenya ikintu gihambaye cyane gihambaye rwose abamenyeshamakuru bo kwiga itegeko rigenga amatora muri icyo gihe aho tugeze iryo tegeko ryarahindutse rituma rihindagura icyo gihe cyose ni byiza ko abamenyeshamakuru babinonose bakabyiga rwose icyo gihe hanyuma ugacubareka bakagera mu gihugu hagati rero.
Ariko nanone mu mahugurwa niba ariko navuga kuko abanyamakuru nabwo bungurana inama cyane cyane tukamenya no gutandukanya gutanga amakuru no kwamamaza amatwara y'umugambwe uyu n'uyu cyangwa se urwego runuru ibyo bita propaganda abanyamakuru babikeneye mu mahugurwa kenshi.
Birakenewe rwose kuko abamenyeshamakuru bashobora gukoreshwa n'imigambwe mu buryo tumvure batazi cyangwa ubatumbura ugasanga abanyamugambwe baraza amayeri kukubwira ngo numvugire iki ngo mvugire nabi urya turiko turahiganwa ngo mvugire nabi porogaramu y'urya turiko turahiganwa ugasanga umumenyeshamakuru abaye igikoresho cy'imigambwe nk'ibyo na byo ni ugukebura abantu bakicara bakavuga ati muri iyi gihe cy'amatora ntiwoshira imbere inyungu z'umugambwe uyu n'uyu wonyine kuko ubigize uriko wononera abandi banyagihugu bafite uburenganzira bwo kumenya imigambi y'imigambwe yose atari umugambwe umwe gusa n'icyo gihe abantu bariko bariga kwibukanya mu by'ukuri no kubyibukanya ariko ni byiza kwaba kwiga.
Turagushimiye Thomas, turagushimiye nawe umunyeshamakuru Atanase Karayenga. Nshuti mwese rero mu kanya tugiye gusozera ibiganiro byacu ariko twashaka dushimiye cyane rwose mu ingenieur adufashije mu ngabo bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fasile yadufashije kwigiranya ikiganiro. Turabashimiye nshuti mwese mwaduteze amatwi turabateye akamu kandi mubandanye mukurikirana ibindi biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika.